mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo akazeze bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 14 kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze tugume duhagaze akanya gatoya gusa. Mwami w'igiciro, tuje mu nyonga hawe h'Umana ubugira kandi mu buryo bw'isengesho, ubwa mbere gutanga amashimwe ku byo wadukoreye byose no ku rukundo ruhambaye ruri mu mitima yacu rwawe n'ijambo ryawe. Mwami aba bantu iri joro nkunda n'umutima wanjye wose bitanze kandi baje kwicara mu cyumba gishushe n'ibindi kuko bakunda ijambo ryawe. Kandi twaje gusengera abarwayi iri joro mwami, n'abafise icyo bakenye ntihagire umuntu w'intege nkaja kuba hagati muri twe iki gikorane giheze. Ubashumbushe kubwo bwizigirwa bwabo mwami, uvugane natwe biciye mu ijambo ryawe kandi udukomeze mwami mu gihe tugenda twikoreye ugucokorwa mbega ibakwe ryo gukora ibi tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Mushobora kwicara. Sino shobora kuronka amajambo atankeka yo kuvuga ukenguruka kwanje imbere y'umugwi w'abantu nkaba boza amaze bakicara muri inyubako. Ndashaka kuvuga yukwejo canke tugiye kuja hari yitopeka Kansas mu gikorane gikurikira kandi kizorangira kuwiyinga ukurikira. Hanyuma rero tuzogenda tuvuye i Philadelphia akandi utwagera twotegerejwe kuba twagiye hakurya y'amazi hariya muri Kenya na Tanganyika na Uganda na bwoko bwa hariya kandi bafise umugumuko mutoya ubuhamwe n'abamaumao. Sinshobora kujayo nk'umumisiyonari ariko ngiye kugerageza kuja nk'umuhigi ninjire kandi bariko barabitegura. Mu bisanzwe ninjira nk'umumisiyonari maze nkaja guhiga iki gihe ngiye nkugiye guhiga no kubumisiyonari. Rero hariya hariya uburyo bwose bwo kwinjira hariya kubashikira kandi mwene data Matson Bose rero ari ku gikorwa agerageza kunyinjiza gutegura urugendo kuko ninjiye hariya guhiga. Yemwe rero nja muri urwo rugendo hanyuma tuzovuga ati mwene data Branham ari mu gihugu kuja muri ambasade bati byo bavyiza namba tugize igikorane gitoya ngaha murabona ibyo biba bitanguye rero kandi biguma bibandanya. Rero ntituzi namba bigiye kuzoba tuzoba dushoboye gukora ivyo canke tudashoboye kubikora. Turagerageza kandi nasabye umwami nambi ikintu kinaka gishitse adashoha bora rero kizoba ari ikimenyetso kuri jewe ko ntegerezwa kugaruka nga Jeffersonville maze nkigisha inzambi ndugukwezi kose kwa mukakaro na myandagara ahantu hamwe muri ibyo. Hanyuma rero tubikoze turabona uno munsi turaja kugerageza ku buryo kino cumba gishuje kironka icumba kizana akayaga kuko vyukuri vyo bavyiza kandi binezereye ivyicaro vy'abantu kuva 1500 gushika ku 1800 kandi hariho icumba kizana akayaga ahantu hana hashasha neza nka metero kwadrato zitanu kujaye hejuru y'ibi. Rero igihe kimwe twarahasabye kandi n'abaretse ngo tuharonke kandi umuntu yanse ko tuharonde nka yarirukanye wamu na mashingwa bikogwa. Rero ubu umuntu ari hari yubavuga ko dushobora kuronka igihe cyose twashakira. Rero tuturanezerewe cyane kuharonka kandi rero twoshobora kuharonka ubu n'igihe kimwe muri mukakaro no kuharonka. Nibangaye bo baba ariko barasenga namba umwami ishaka ubu namba ikintu kinaka kitwankiye murazi ndakunda arizo na n'igihugu gice gitangaza namwe nifuza kuba hariya namba uja gusunika ibyo gatoyi mwene data bene namba uja kubikora namba yo ivyo ego mugenze ego canke ari we wese ari kuri ivyo azobiteza intambo kwa gatoye gose kuko ngarutse mvuye muri ivyo. No vuga iki yo amabande igusa yo hano hari wundi mu hejuru ngaha murantunga n'ivyo mwene data bene. Rero ndangarutse mvuye Arizona nje ngabituma nsarara gatoya kubera ihinduka ry'ibihe ngadufise nka 80 gushika 90 kandi rimwe na rimwe 100% vyubukanye. Rero hariya gushika kubusa kandi rero rimwe na rimwe ugerageje igice kimwe kuri 20% byo bukanye mubayeho neza munsi y'ihema ry'impemu hanyuma rero muvuye munsi y'ibyo muje ngaha muraza ubudasabunini yabizana muri mwebwe rero birakubangamira mwijwi n'ibindi bisunikaho byari biri nambu bishaka mwene data ben nihenze mukubiduza niyumviriye ko byari ko hejuru nga niho babiteza intambuko ubu mudusengere mwese ndabishima biriyambwiye umuntu munaka yatuzaniye isegiseke ekivyamwa bita peshe n'utuganuke dufutoyaza sinshobora kubashimira bikwiye sinzi ukuntu ndabikora kandi numva ntabereye cyane gufata ibintu nk'ibyo bivuye kuri mwebwe ndasaba imana ibahezagire kandi azi kweje kubikora kuko yavuze iti ko mwabigiriye umwe muri aba bari hanyuma y'abandi ni jewe mwabigiriye kandi imana izobahezagiye kandi ndabizi kandi arizo nakuba ari igihugu ciza nk'iki hariho ikintu kimwe nkumbura ico ni mwebwe mwese ibyo nibyo ndabakumbura mwese sindazwe ishinga naho njandara sisi mwebwe ndafise abagenza ahantu hose mwisa ariko sisi mwebwe mwese ari hariho ikintu kinaka kuri uyu mugi mutoya gusa sindabizi ndabiyumvira ko kandi Tucson ni igisagara cy'ingenzi murazi kandi amashengera arakwega murazi rimeze nk'ibigoye si vyamwe mu cane kandi kubera hari higanwa birakomeye cyane kandi bituma bingora iyo mba noshobora kuba agiriya mwese kongera ku ishengero rero kuba hariya ndibaza byoba ari byiza cyane murabona ariko ndibaza ko mu gihe iri riguma ari ishengero kandi mwebwe mwese muguma muza nzoba nkiri ngaha gushika Yesu aje rero munsengere nk'uko navuze mu mwanya uheze sinshaka kubisubiramo ariko iyo ndi imbere yanyu ngira uruhagarara kandi ngira agahinda kandi ngira ibishobisho kandi nkitoraguza navyo ndi ibyo ubwa mbere rero ndabirambuza amahoro bwina ariko kumenya yuko aho hose nshobora kuja mfise umugwi kwisi nzi unkorako nk'uyu mugwesi imana yo tureka ntidutandukane ku buryo mu bwami bugiye kuza twoba hariya hamwe twese ibyo nisengesho ryanje nicaye ngaha kurubwe mvugana na Billy Dodge aheza akanya gatoyi gusa imbere yuko nsubiza umuntu umwe kuri Kristo ubugira kandi mu kindi cyumba ariko nicaye hariya mvugana nawe afise imyaka 90 n'umwe yavuze ati ndiko ndagira intege nk'amaso yanje ntameze nk'uko yotegerejwe kwamba kandi nibaza ko haheze imyaka mikeye nagiye kumuraba igihe yari afise umutima w'iwudakora neza kandi wazivye yari kumviro kandi uwo muganga nyene yamuvura yavuga ko atashobora gukira uwo muganga yarapfuye none nguyu Billy Dodge aricaye murabona w'imyaka 91 navuze nti Billy ntacyo kimaze ku isi kubyerekeye gukora n'ibintu nk'ibyo ariko ndasaba Imana iguhe inkomezi kuko urakunda ibikorane neza cyane urya muntu w'imyaka 91 aca mu gihugu n'imodoka hashushe humye akanye hatitaweho ubwohomera kose kumviriza ijambo Imana ihezagire burya bugingo bw'umuhizi ubu mfise naronse imbabazi nyinshi zo kubagumya ubu nabikoze iki gitondo ku masaha 3 kandi sinakoreye ikibibereye ubwo butumwa kuko nabuciye kandi naretse igice cyabwo kandi nasimbye igice n'ibindi iyo niyo mpamvu nababwiye kugumya ibande ndeka ndabusubiza ahantu hanaka ameze neza cyangwa ikintu kinaka kandi noshoboye akumva mpema ariko ndababara maze nkamenya ko muri ko muri ha akayaga kandi nkamenya ko mushuje kandi ibyo bicamwo ibice sinshaka ko mubabara nshaka ko mwiyumvira neza murabona kandi ibyo biranduhisha nk'iyo mbona abantu barwaye kandi ntashobora namba ntashobora kubyiyumvira abo bantu barwaye sinshobora kubagirira kamaro ntegerezwa kubiyumviramo kandi nico kimwe namwe ntegerezwa kubiyumvamwo atari uko sinshobora kuba mwene so murabona ntegerezwa kubiyumvamwo kandi ndabikora Imana irazi ibyo kwari ukuri kandi ubiri joro ndaja kwite ngira imbere ga gusengera abagwaye kandi ndashaka ku muntu no guhezagira abagabo na mwene data Corinthe na Hickson mwene data Neville mwene data Capse abajejwe imibereho ishengero kandi bose kuvyegeranyo byiza byanje by'ukuntu mukorera mu rutonde mutunganye ishengero no kuniki cyose kiriko kiraja mu murongo mwiza ndakenguruka ku bwanyu bagenza umwami abahezagire kubwo kugerageza gushyira mu ngiri ibwirizwa kandi keteri iraza rivuye muri Tucson kuri jewe mwene data Branham ntibimeze nk'uko vyahora biratandukanye cyane kumva duhezagiye nk'uko no kuba ngaha ku Imana kandi ibyo ndabikenguruka umwami abahezagire ibihe byose rero ubiri joro naho ndiko ndasoma ngaha mu byanditswe ahantu hatoya nkumbure kugira ngo nkumbure nkuremo amajambo makeyi kuvuga no gusoma mitani hanyuma nkumburi byanditswe bikeye maze mvugane namwe akanya gatoya hanyuma rero nsengera abagwaya ariko si akanya gatoya gusa ndiko ndarabisaha kandi ndaja kugerageza kubikora neza vuba ishobotsa ariko niyumvira yuko igiye umugwi w'abantu bakoraniye hamwe badasomye ijambo cyangwa bakoze ikintu kinaka impanuro nkeye igikorane nkico bagikwiye benshi muri mwebwe mwarindiriye benshi muri mwebwe bafise ibirometero by'urugendo ya mara iri joro ukuntu ndabinezererwa ukuntu ndaba kandi nkabona umwe wese maze nkiyumvira ivyerekeye hariya muri Arizona nibaza ninda mubona ubugira kandi ndagenda neza hepfo maze ndamukore mu ntoke kandi ngumbiri zose ryiwe none raba muri cyayinga kandi nde ninde nshobora murazi sinzi ico ntangurira ko nico n'ukuntu ndabi esohoka mwariko ehego ndakunda imana iragumya iragukunda nayo ubu nibaza namba ntihenze namba ntafisi cyane twege kitari cyo nganda shaka gusoma mucete cy'ambere cy'abikorino igice cy'ambere ntanguriye ku murongo wa 18 nongera nsoma icete cy'akabiri cy'abikorino 12 11 kugira ngo ntore igisomo ubu ndashobora kubibona vuba cyane hanyuma rero turasoma kandi dusenga maze dutangure kuvugana namwe iminota mike gucigwa gitore mucete cy'ambere cy'abikorino igice cy'ambere dutangure ku murongo wa 18 kubwi jambo ry'umukuku ijambo ry'umusaraba kubaho na rupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa umunyabwenge ari he umwanditsi ari he umunyabihari wo muri iki gihe ari he mbega Imana ntiyahinduye ubupfu bwenge bw'iyi si mbega no bisubiramo ubugira kandi mbega Imana ntiyahinduye ubupfu bwenge bw'iyi si ubwenge bw'iyi si niki rero ubupfu Imana ntiyahinduye ubupfu bwenge bw'iyi si kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko abisi batazohabwo no ubwenge bw'isi kumenya Imana ari ku Imana yahimbawe gukirisha bizeye ubupfu bw'ibyigishwa mbega nshobora gusoma urya murongo ubugira kandi mwumvirize neza kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko abisi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana ari ku Imana yahimbawe gukirisha bizeye ubupfu bw'ibyigishwa kuko abayuda basaba ibimenyetso abagiriki barondera ubwenge ariko tweho tubabarira ibya Kristo yabambwe uyo ku bayuda n'ikigwisha ku banyamahanga n'ubupfu ariko kubahamagagwa n'ababayuda n'abagiriki ni Kristo ubushobozi bw'Imana kandi n'ubwenge bw'Imana kuko ubupfu bw'Imana burusha umuntu ubwenge kandi n'intege nke z'Imana zirusha umuntu inkomezi no mu cete cya kabiri cy'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 11 Pawulo avuga ati mbaye igipfu ni mwebwe mwabinteye kuko ibyari bikwiye ari uko mba narashimagijwe namwe za ntumwa zihambaye cyane ntaco zindushije naho ndubusa muze dusenge mwami Yesu ongereza kuri aya majambo makeya iri joro yavuzwe mu minsi yarenganye n'intumwa ihambaye Pawulo kugira ngo dushobore gutera imbere tuyumvirije iri joro tuyashyira mu ngiro mu buzima bwacu kugira ngo tube igikorwa cy'ikiganza cy'Imana
handiwork of God made in the fact
cyakozwe mu buryo yaduhitiyemo kuba kuko tubisavye mu izina rya Yesu amen. Ngiye kwigisha iri joro iminota mike y'umwami bigombye kucigwa citwa akazeze. Rero ibyo ni ibintu bitagira ubupfasoni cyane bigumye nk'igisomwa cyo gufata. Ariko ibyo ndibaza byo kwerekana mu buryo ubu naburi yuko nshaka kubivuga. Murazi hari ibintu byinshi iki gihe bituma abantu baba utuzeze. Nk'uko tubyita. Kandi iyo mvugo namba hari umuntu atarigera yumva. Isigura umuntu munaka yiharije. Umuntu adatahuritse ku wundi muntu. Kandi atankeka benshi muri twebwe ntidutahuritse umwe ku wundi. Kandi rero umunsi umwe nariko ndagenda mu ibarabara rya Los Angeles muri California. Kandi nabonye umuntu adatahuritse na gatoya yakora ibidatahuritse. Kandi yagenda mu ibarabara ntiyari yagumutse. Ariko yari ameze gusa nk'uwisamira akayaga kiwe ko mu muhingamo. Nuko njabuka ibarabara kugira ngo ndabe icyo yari ko arakora. Bose barahindukira bamutwenga kubera ukuntu kwiwe yari ameze kwihariye. Nabonye yari afise ikimenyetso cene n'imbere yiwe rero niyumviriye konja kubona icyo bose bariko baratwenga uwo adatahuritse kandi yiharije kandi rero yari namubonye mu gihe abantu bamuraba bamutwenga kandi ariko yasa n'uwumwenyura ku buryo butandukanye. Ukumwenyura n'ukunezerwa. Ukundi kumwenyura abantu bamugirira kwari uko kumutitura ahubwo ariko yasa n'uwunezerere w'ibyo yari ko arakora.
And what he was doing. Well, that's a whole lot.
Yemwe ivyo ni ikintu kinini yacu kwiyumvira ko igihe umuntu anezererwa ica ariko arakora ni byiza. Naho yoba kazeze ku wundi muntu namba anezerejwe nuko ibyo ariko arakora ari byiza ico gihe nuko mureka akagumana navyo. Kandi mu gihe negera uwo muntu mutoya nabonye ku gikiriza ciwe ngaha ku capa canke ikibaho hari handitswe ngo ndi umusazi kandi munsi yari wa Kristo. Ndi umusazi mu ndome nini ya hasi cyane havuga ngo wa Kristo kandi bose barabitwenga. Rero mu gihe uwo muntu mutoya yicira inzira muri iryo gugu ry'abamutwenga kandi bamukekeza narahindukiye ngo ndabe icyari ku mugongo wiwe. Rero hari ikimenyetso kinini yacakabaza ku mugongo wiwe hanyuma munsi cyane havuga ngo none wewe uri umusazi wande. Yemwe niyumviriye ko yari afise ikintu kinaka hariya murabona ariko yasa n'uwunezererewe yuko yaba umusazi wa Kristo kandi ibyo nivyo Paulo yavuze ko yabaye umusazi wa Kristo. Mwene data Troye wo mu bagwiza tunga bo butumwa bwiza bwuzuye umwe mu bagenzi banje beza ni umuyanga. Umuyangayanga kandi yari yafashwe n'ubwoko bumwe bw'umugera mu kiganza ciwe bivuye mu kubaga ingurube ikihe kimwe. Umugabo umwe abizi canke umugore yomenye uwo mugero wariwo ariko urakumunga neza. Rero mu buryo bwo gukiza ubuzima bwawe bategerejwe guca intoke zitatu. Rero afise intoke zibiri zonyene ku kiganza kimwe ariko yamara yagumye ari umuyangayanga. Kandi hariya hari umudagi mutoya yakoranye nawe mwibadandarizo idandarizo ry'inyama hari i Los Angeles. Rero yagumye agerageza kuzana uwo muhorande mutoya kuri Kristo kandi yavuze ko yari umureteriano kandi byari byiza cyane kuri we. Yari anezererewe yuko yari umukristo kuko yari umunywanyi w'ishengero ruteriano nk'uko nabyabivuga. Rero ijoro rimwe mwene data Troy yagiriwe ibakwe ryo kumuzana ku rusengero. Izina ryewe ni ari rero hari mu kidagi ni Harlice kandi kubw'ibyo bamwita Eli mwarumvise irya mvugo navuze ati eri niyo jana nanjira ijoro ku rusengero. Yemwe yavuze ati ndizera ko nja kugenda. Rero yagiye mu gikorane cy'umugenzo wa keraho bari bafise igikorane cy'amasengesho kandi mu by'ukuri yaremejwe maze aha umutima wiwe Kristo. Yo umunsi ukurikira wo munyaurande muto yariko ari nezerereza kandi ako kanya kose ariko kose yagendagenda mu nyubako yamanitse ibiganza avuga ati Imana ishimwe urakoze mwami Yesu maze agatuma abantu bamuhuriza ko amaso bose murabona kiza acika kazeze ku mugwi wose w'abanyamahanga kandi yaba ari kwarakati nyama rero yatangura kwiyumvira ku mwami hanyuma yaca atangura kurira yarambika imbugita hasi maze akagenda garuka mu mironga atari nk'uwasaza ariko gusa akunze Kristo avuga ati yo ukuntu ndagukunda Yesu murazi gusa agenda garuka rero umutwe wa mutware yaje hari yamaza mubona kuri ibyo kandi uko yagenda manuka yara rira hanyu mutware ntiyigeze abona umutware ariko ntiyiyumvira ariko yiyumvira Yesu kandi yatanguye kugenda n'ibiganza bye mu kirere n'amosozi ahunguruka ku matama yiwe avuga ati ewe mana ukuntu ndagukunda rero umutware yavuze ati eyi ni igiki mwizi cagushiki yavuze abantu bose muri uwo mugwi wose babivuga ko n'igiki mwizi cagushiki eli uwo mwamunyaurande muto yavuze ati yo mutware yavuze ati ishimwe ku mana nakijijwe yavuze ati wakoze iki yavuze ati nakijijwe yavuze ati najanye na mwene data toyi ngaha hepfo ku ishengero ritoya kandi narakijijwe rero Yesu yaginjiye mu mutima wanje none nuzuye urukundo yavuze ati utegerezwa kuba wagiye kuri urya mugwi wabataye umutwe yavuze atego ati Imana ishimwe turakoze Imana kubwa bataye umutwe yavuze turazi fata imodoka igenda mu ibarabara maze uyikuremo amaburo yose nta kindi usigarana atari kirundo cy'ibyuma yemwe sindabitsa ari kumenga urya munyaurande mutoya yari ameze nk'uwuri mu kuri gukuramo amaburo yose amaburo niyo ayigumiza hamwe kandi nibaza ko aricyo kigumiza ishengero hamwe rimwe na rimwe kigumiza iterambere hamwe rero haraheze iminsi mike ingarutse mvuye igi gutembera i Prescott nariko ndaraba ubugaragwa kandi nabonye ukuntu inyuma ya Phoenix bafise murima w'Abayapani kandi bari bafise amashurwe meza hari igihe nari umwana mutoya hariya naragira ibitungwa aho hantu hose nta byatsi byari bihari rero ibitungwa byarisha gusa ibyamwa by'ibihahe n'ibindi kandi rero nabonye yuko habaye ukurondoka kujanye n'ubugaragwa kandi mu bugaragwa tubona ibyo ibihahe n'amashurwe ni wanje hariya canke inzu dukota mushiki wacu Larson ndibaza ko yari ngaha iki gitondo namubonye kandi afise umurongo w'amashurwe hanze y'inzu ivurikeya kintu cose hariya n'umusenyi rero afise ivurikeya mu murongo munini w'amashurwe ku ruhande rwose rw'inzu kandi buri gitondo ntegerezwa gusohoka kuvomera ayo mashugwe ntayavome yazokononekara kandi bazo kandi rero ubugira kandi ntegerezwa gufata ipompo maze ntayapompa kugira ngo ndayarinde utubaragasa atari uko udukoko tuzoyarya hanyuma rero uja gutoga toya kure yaho ku metero 9 uvuye ngaho hariho amashugwe make yakura akanda kurira mu bugaragwa woshobora kwimba kubureburu uja munsi bw'imetero 6 kandi hoba nk'ibikirundo cipfu nta kindi kiretse umukungu gugusa kandi nta maza hari namakeya none nibande boya pompa murabona aya muri uyu murongo w'amashugwe namba unaniwe kuyapompa no kuyavomera imiswa cyangwa udukoko imbaragasa zizoyarya ariko imbaragasa ntizoshobora gukora kuri kimwe muraya ari mu bugaragwa nta n'ubwo akeneye guhendahendwa no kuvomerwa buri munsi n'igikorwa cy'umuremyi ibi ntibyarondotse bivanze kandi nibaza kuno munsi impamvu ubukristo bwabaye iby'abataye umutwe ku bantu ni kubera dufise umugwi w'abarondotse kandi atari abakristo b'inkomoko umugwi utegerezwa guhendahendwa no gupompwa kugira ngo bagume mu ishengero ndashobora kwibaza ishengero rya mbere nye nico bari no kurigereranya nuko akurondoka uno munsi ibi byo bicambwa kizimbutse cicenyi cicari ishengero rya mbere ry'ukuri abo bizera imana bakomeye bafise mwemu yera ntiwabahendahenda ntiwategerezwa akubakubita buke buke mu mugongo no kubabwira ko wobatwara muri iki cyane kubarambiwe ico boshobora kuja mu kindi kandi kuzobagira abadiyakoni baje ngaha maze bakava mu yindi ibyo ni ukurondoka kuvanze nariko ndiyumvira ku byerekeye ishusho y'inkomoko ya Michelangelo ndizeye isangira ryera rya nyuma ndibaza ko yayishushanije uribaza ico irya shusho y'inkomoko woyigura byoba ibihumbi bitavugwa by'amadolari ntibizokwigera bigura rya ry'inkomoko kuko irenze igiciro ifise igiciro cyo hejuru rwose ariko urashobora kugura iyo basubiyemo ako giciro gito nko ku madolari abiri nico gituma abantu buno munsi badashobora gutahura ugukomera kw'abizera nyabo b'inkomoko bahinduka bataye umutwe murazi si yivanga mu byo yamenyereye gushikaho rimwe na rimwe itegerezwa kuronka umuntu yataye umutwe kugira ayigorore ahakenerwa umuntu munaka atandukanye ajya ku rubuga rero n'umuntu yataye umutwe kuri urwo runganwe nariko ndibaza uwundi munsi ninde ashoboye ninde uyu munsi atari umuntu yataye umutwe wewe uri umuntu yataye umutwe ku muntu munaka nizeye ku isi igenda isara rwose wari uzi ko ari igihe abantu badashobora guca urubanza hagati y'icyiza n'ikibi cyangwa ukuri n'ikosa urazi ko abanyapolitiki badashobora guca urubanza rw'icyiza n'ikibi urabona bahoze kuri uku gutora ko bibiliya yosubira mu ishengero cyangwa bibiliya isubire mu ishengero ntibaza aho politiki ihengamiye mwibaza ibyo sinzi ingene bimeze muri India n'ubu ariko muri leta ya Arizona bagwaye igitegeko ryo gusoma bibiliya mu ishuri nibaza ko ari cyo kimwe muri India na hafi leta zunze ubumwe zose kuko umugore munaka atizeye yahinduye umugambi wose kandi mwibuke bagwanya itegeko ryo gusoma bibiliya mu mashuri yacu rusange ariko ikori ry'abizera rishigikira ukutizera ngo kwigishwe mu ishuri politike turakeneye uwundi Abrahamu uri inkorone turakeneye uwundi Patrick Ari turakeneye umunyamerika ashobora guhagarara bitaravye aho abanyapolitike bari hanyuma akiti cizi kibi ikibi nimuzi ko abavuga butumwa b'iki gihe badashobora gutandukanya icyiza n'ikibi hagati y'ijambo ry'imana n'ishengero ry'idini ntibazi inzira bafata ntibashobora gutandukanya icyiza n'ikibi ndazi ko bibiliya ibivuga ariko ishengero ryacu rivuga murabona abantu ntibashoboye gutandukanya icyiza n'ikibi kandi ikintu cyose kinyuranye na bibiliya n'ikinyoma ijambo ry'imana ni ukuri kandi ijambo rya buri muntu n'ikinyoma ibyo binyuranye naryo kandi kugerageza guha garara ubukumwa mwamwanya nkurya no guhagarira ibiri byo uhinduka uwateye umutwe reka duhamagara abantu bakeya ndashobora kwiyumvira umuhanuzi Nowa muri kirya gihe gihambaye yabayemo kirya gihe gihambaye cy'ubumenyi igihe bubaka amapiramide n'ibishusho igihe bashobora kwerekana ko atamazi ari mu kirere kubw'ubushakashatsi bw'ubumenyi nguyu mutama avuye hariya hanyuma avuga ati hazorwa imvura ivuye mu ijuru Nowa yari umuntu yataye umutwe kuri urwo rungano kandi yari umuntu yataye umutwe kuri bo reka twiyumvire Mose igihe yamanuka kwa Farawo nk'uko twavuze muri iki gitondo umwami yandungitse ngo manuke gutora abaja n'inkoni mu kiganza ciwe agwanye igisoda gihambaye catsinze isi yose Farawo mu buhinga bwiwe bwose yibaza ko Mose ari umuntu yataye umutwe kandi yari umuntu yataye umutwe kuri bo
And he was a nut to them.
ndashobora kwiyumvira umuhanuzi Eliya mu gihe ciwe gihambaye mu gihe gitangaje cibigezweho igihahabu na Yezebeli batwara isi nk'uko byari mu minsi yabo n'ibigezweho byose n'ibintu Yezebeli yashaka kwambara n'ingene yatumye abagore bose bambara nkawe n'amarangi yiwe n'ibindi myambaro yiwe uburyo yiyambikubwiwe kandi igihe umutama yataye umutwe nka Eliya yajya ku rubuga amaze ahangana n'igihugu cyose kuri Ahabu yari umuntu yataye umutwe ibyo ni ukuri Amosi umuhanuzi igihe yagiye i Samariya mu minsi Samariya yari imeze nka Hollywood y'uno munsi n'abagore mu ibarabara n'imyambaro yabo n'ubusambanyi bwo ku mugaragaro ingene bigenza n'ukuntu baba hariya bareka abagabo ibiri imbere yanyu uno munsi ni nk'ubusambanyi bwo ku mugaragaro nagiye ahantu ijoro riheze kurondera ikintu kinaka cyo gufungura kandi hariya hari abahungu n'abakobwa batoyi bagwana mu nda kandi basomana nk'ico ntazi kandi mbega urabiziga mushiki wanjye mutoya ko ibyo bishobora kuba ubusambanyi igihe umugabo asomye ashobora kuba yasambanye nawe ntuzigere umureka ngo agusome gushika mwubatse kuko ingingo zompi z'umugabo n'umugore ziri mu minwa mbega muratahura kandi igihe ingingo z'umugabo n'umugore zigiye hamwe aho byobera hose mwasambanye kandi ntuzoreka umuhungu agusome kugezaho umwitwikiro ukugwa mu maso hanyuma ukaba umugore wiwe ntugakore ibyo n'ubusambanyi no kuvanga ingingo z'umugabo n'umugore kuko umugabo adasoma umugabo umugore adasoma umugore adasoma umugore ku munwa kuko ingingo zidahura abana bavuka biciye mu guhuza ingingo kubw'ibyo bihakwa kuba ubusambanyi bwo kumugaragara ahantu hose murabe mu masinema n'ibyo mubona byose ugusomana n'ukwigenza nabi n'ibitangaje ku busambanyi buriko buragwira bashobora gukora ibyo gute no kwikangura kubwo gusoma abo bagore ku munwa bazi yuko ubwo ari ubusambanyi Imana ntizobiharira kiretse mwihanye none rero igihe yaza ubu muhanuzi ahambaye Amosi azwi kuba ari umwe mu bahanuzi batoya kuko atavyinshi byanditswe kuri we ariko yari afise ijambo ry'umwana kandi yaravye kuri ico gisagara bose biha mu bibanza biteguwe byo gutembereramwo abagabo bicaye bakikuja abagore amaboko yabo n'abagore bakikuja abagabo amaboko yabo Hollywood y'iki gihe nyine kandi yagendagenze muri ico gisagara akandi avuga ati muzihana canke murimbuke yari umusazi yasa n'uwi etangaje ko yari umusazi kuri bo Yohana umubatizi igihe yaza ku rubuga ku madini y'abasenzi b'ico gihe yari umusazi yari afise akaryo ko kuba umuherezi ko gukurikira inzira ya se ariko yaranse kubikora kuko Imana yaba yamurinze izo ntemera z'amadini kuko igikorwa ciwe cari gikomeye cane yategerezwa gutangaza kuza kwa Mesiya kandi mu gihe atacyo yari asangiye haba n'abafarisayo abasadukaya canke abo bose yanse umugwi wabo bose kandi avuga ati ntimutangure kuvuga muti dufise data Aburahamu kuko mvuze yuko Imana ishobora gukura abana ba Aburahamu muri aya mabuye ku bantu basenga b'igihe ciwe yari umusazi nibyo igihe Yesu yaza ku rubuga ku bantu basenga b'igihe ciwe nawe yari umusazi kuko bavuga bati umunyasamariya wataye ubwenge ntukomeye mu mutwe mu yandi majambo umusazi nico yari ku bantu umwami n'umukiza wawe ntibitangaje yuko Paul yigishijwe na Gamaliyeli kuba umuherezi amahirwe yo kuzoba umunsi umwe umuherezi mukuru kandi ku nzira y'iwacu i Damasiko yakubiswe n'umuco w'insigabwenge maze araba hejuru nk'umuyuda kandi yari azi yuko iyo nkingi y'umuriro ariyo yarongoye ihanga ryiwe yavuze ati urinde ga mwami maze avuga ati ndi Yesu kandi gihe yaheba amashure yiwe yahebye teolojia yiwe yose yari yarigishijwe mu mashure maze agahindu kumuvuga butumwa asanzwe wo mwibarabara yari umusazi yavuze ati nabaye igipfu kandi abantu biyumvira yuko yari umusazi yataye umutwe yabariye fesi tati sindi umusazi yarahejeje kumenya umwami ariko kumenya umwami mu mugwi w'abasenga nizigiye yuko bitabacika kumenya Yesu iki gihe hagati y'umugwi w'abasenga ubu uri umusazi ntibyahindutse noshobora kurandira cyane kuri ibi ariko nshaka kunyarutsa kubera umurongo w'amasengesho Martel Ritter urya mupatiri mutoya w'umudagi yari afise agakete agakate basangira umunsi umwe yagatereye hasi ku ngazi maze avuga tuyu si umubiri wa Yesu Kristo uyu ni umukate gusa wakorewe hariya maze atangaza yuko umugororotsi azobeshwaho no kwizera yari umusatsi ku ishengero katolika bari gushobora kuba bamugandaguye kubw'ibyo ariko yari umusazi maze baramwihoza gusa ariko yahindutse umusazi kuri urwo runganwe John Wesley mu gihe cy'ubusambanyi bukomeye mu Bwongereza mu gihe umubyuro wa Wesley udashika ku rubuga isi yose yari yononekaye ubusambanyi ahantu hose kandi ishengero Anglikani ryari ryashitse kuri burya ku buryo atamubyuro wari ukiriho ukundi ibyiyumviro nk'ibyabo kwa Calvin nuko John Wesley aza ku rubuga afise ijambo ry'ukwezwa ahanagura ubwo busambanyi yahindutse umusatsi amen nsubiyemo amajambo y'umushinga ntahe Wesley igihe kimwe mu gitabo ciwe yariko aragendagenda mu nzira maze umwe mu bagabo bo mu ishengero ryo mu Bwongereza bose biyumvira yuko yari umusazi nuko rero ahagarara mu nzira umushinga ntahe Wesley yari umugabo mutoyo uyu mugabo munini yiyumvira yuko yaragiye kumukubita ikofe nyene rero ahagarara mu nzira umushinga ntahe Wesley yegera imbere maze aravuga ati murantunga mushinga ntahe mwoza mu nzira ndiko ndihuta maze wa mu Anglikani aramubwira ati simva mu nzira kubera igipfu umushinga ntawe Wesley yaduze inkofero yiwe n'umurupfasoni aramuzunguruka avuga ati jewe namba ntabikora kubw'ibyo murabona uwo niwe yari musazi umwe yari uwa Kristo wundi yari mwishengero kubw'ivyo uri umusazi w'umuntu munaka yamara igihe abapentekote baza ku rubuga haraheze imyaka 50 bavuze bati aba bantu barasara bari abantu bataye umutwe ivyo nivyo kuko bacira kwiteka ukonone karakwari kuhari muri ivyo bihe vy'ishengero muri uwo mwanya ico gihe baza ku rubuga ariko abapentekote bakoze iki basubiye kubidahwe bavuyemwo neza mu kononekara kwa madini murazi n'igihe cy'uwundi yataye umutwe ego n'igihe cy'uwundi ibyo ni byo murabe imbere y'uko haba ivisi hariho iburyo yuyu iburo yo guvisi hariho iyo gufatira ku irya visi kandi iyo visi itegerezwa kwinjizwa muri iyo buro atari uko ntibihuza murabe abinjijwe bose mu gihe cha Noa abinjijwe muri ubwo butumwa bwiza Noa uwataye umutwe yarabakweze abinjiza mu bwato bivana n'utuburo twawe utwaritwo n'ikintu winjijwemo Namba winjijwe mu isi zogukwega, namba winjijwe mu ijambo itsi rizogukwega. Bivana nico winjijwemo uzokurikira iyihe visi. Ariko Nowa kuba yari wataye umutwe w'ijambo ry'Imana, wataye umutwe w'igihe cy'ubumenyi no mu gihe cy'abasenga yari abayemo, yari abakweze mu bwato, abo bategerezwa gukizwa. Amen. Abo bari baratoranijwe, iburo yari yarakotswe imbere y'ivisi, ahantu hivisi hategerezwa kwinjizwa mu iburo. Rero Satani nawe afise amavisi n'amaburo, amavisi n'amaburo niyo n'ubwami bw'iyi si. Farawo nawe yari wataye umutwe kuri Nowa, ahubwo kuri Mose, nk'uko Mose yari wataye umutwe kuri Farawo. Farawo hamwe n'uburiganya bwiwe bwose bw'ubumenyi yari yarakwegeye kwihanga ryiwe. Nowa mukuru wataye umutwe w'Imana, yakwegeye ishengero mu gihugu cy'isezerano. Bivana n'ukuntu winjijwe, yakwegeye ishengero hanze ya Egiputa nk'uko Nowa yakwegeye ishengero hanze y'isi. Mu bwato Mose yakweze ishengero arikura muri Egiputa rijana mu gihugu cy'isezerano cy'Imana. Yesu yarabipfutse ubumube maso, kuko izi visi n'aya maburo birasa cyane, raba gusaho zaciye mu kugagwa. Matayo 24:14 yavuze ati byoshobora kuzimiza n'abatoranijwe. Ubu aba nyamerika n'isi y'amadini bakeneye uwataye umutwe. Abametodista, ababatista, abapresbiteriano bose basanzariye muri bibidiya, kandi bose bararwana, kandi naho biri uko bose binjijwe muri iyo buri imwe. Rero Imana yabahaye iburo kandi yabarungikiye ivisi. Inama mpuzamashengero yo ku isi izoba kwegera hamwe, ibyo ni byo atankeka izobikora. Izoba kwegera hamwe, inama mpuzamashengero. Murazi byarabaye ngaha heza igihe gitoya, nta na kimwe gishobora gushika icashitse kinaka ta mpamvu. Abagore bashaka kwikura impunzu, bashaka kwambara amakabutura, bashaka kuguma ari abanywanyi bishengero, bashaka kwambara utudukinini twose cyane icyo mwobyita ibyo ari byo byose, bashaka gukora ibyo, kandi bashaka kuguma ari abanywanyi bishengero, bashaka kuvuza induru, gusemerera no gutamba, gusenga ibyo no gusenga. Ubu niyo mba nari mfise umwanya nobimeza, nobibemeza uko n'ugusenga kw'idayimoni, gutamba, kurya no gukora ibyo bintu. Ndashobora kubibemeza mu bihugu by'abapagani bashaka gusenga no kugumya intahe yabo no kuguma mu ishengero. Rero Imana ibaho wataye umutwe, babiri cyangwa batatu muri bo, umwe yitwa Elvis Presley, umwe Pat Boone na Ernie Ford, bashobora kuririmba indirimbo n'ibindi byose, kandi akaguma avuga ko ari umukristo. N'uwataye umutwe ntiyinjijwe mu ijambo. Ni byiza rero navuze ko Nowa nahejeje mu gice cy'isanone carenze, ariko mwumvirize, isi ishaka ivisi, umurwaniza arabona ko bayifise, baramaze kuyicira aho yinjizwa. Ariko mu gihe isi iri kwiracira inzira aho ivisi yinjira, hari ihanga ryitwa umugeni ryaraciriwe inzira naryo. Neza uko nzi neza kandi ndi ngaho Imana izobarungikira, ivisi izokwega, umugeni muvana muri uru ruzazani mwinjiza mu nyonga h'Imana. Izoba ari ivisi yaciriwe inzira n'ijambo. Umuntu anegura haraheze iminsi mike yambwiye ndi Tucson, yavuze ati urazi abantu bamwe bakugira wataye umutwe maze abandi bakakugira Imana. Navuze nti yemwe ikintu nk'icyo ni cyiza mu buryo bumwe, namenye ko yagerageza kunegura, urabona. Yavuze ati abantu biyumvira kuri Imana, navuze nti yemwe, gusa ndazi ko abantu batawokoza ibyo, ariko nari nzi ko atabitahura kuko yari mu rundi ruhande rw'urusato, murabona. Rero namenye ko atari atarabizi, rero navuze nti ibyo ntibiri kure cyane y'ijambo ry'Imana, sibyo, murabona. Gusa kugira ngo amenye ko bo tutatakaye, tutazi aho duhagaze, turazi ubwoko bw'ibihuzu by'ubwato twadugije n'ubwoko bw'umuyaga bubihuzu. haturazi uko inzira zacu zimeze n'uko ivisi yacu imeze turazi uko tubyifatamo navuze nti ibyo ntibinyuranye cyane n'ijambo ry'Imana sibyo navuze nti wibuke igihe Imana yarungika Mose mu kubana b'Abisirayeli Imana yagize Mose Imana ivyo ni byo kandi yagize Aroni mwene wabo nabo umuhanuzi ivyo ni byo aba hanuti bose Yesu niko yavuze bari imana abantu imana nibyo imana ishaka ko bimera uko
God means it that way listen
umvireza
the word that we preach
ijambo twigisha ni jambo navuze iki gitondo imana yihisha inyuma y'insato insato z'ibikoko bita tahashi imana yihisha inyuma y'urusato rw'umuntu murabona ivyo nivyo yakoze igihe imana yagaragara mwisi yari yihishije inyuma y'igihuzi inyuma y'urusato rw'umuntu yitwa Yesu yari yitwikiriye kandi yihisha inyuma y'urusato rw'umuntu yitwa Mose kandi bari imana si imana n'urudomero kuri ariko ibari imana iyo mana imwe ihindura gusa icyo yihisha mu ikora ikintu kimwe gihe cyose izana ijambo murabona imana yabikoze uko irazi ko umuntu ategerezwa kubona ikintu kinaka icyo kiri mu muri umwe wese muri twebwe yavukiye mwisi nkuko nariko nda ababwira igitoki gitondo nta numwe yubahuka gukurikira Mose hari y'Imana ntiyigeze ikorana nababiri ikorana numwe minsi yose nta numwe yubahutse kwigana Mose gwari urupfu urupfu rusanzwe kugerageza kumwigana kujana nawe muri irya nkingi y'umuriro rero abantu bose ntibakozwe ntiwavutse muri burya buryo kugira ngo winjire muri irya nsigabwenge ariko Imana yashyize bamwe ku isi kugira ngo bayiserukire nk'umuserukizi avuye kuri yo kandi uwo muserukizi yagenywe n'Imana kugira ngo yinjire mu nsigabwenge ihambaye itazwi no kurobanura no kuzana ibintu by'iyumviro bisanzwe bidashobora kubona bishira ahabona ibanga ry'Imana imenyesha ibintu biriho n'ibintu byabaye n'ibintu bigiye kuza n'ibiki Imana Imana inyuma y'isato rusato rw'umuntu ivyo ni byo neza na neza
God behind skins human skin exactly right
Sam Connelly aba muri Tucson yaje ngaha rimwe haraheze imyaka myinshi ari kumwe n'umushinga ntahe kid kandi yarakize igikomere cyo munda yaramaranye imyaka myinshi igihe najayo mu gatasi haheze Sam yarafise ibuye ryibumvye munda ryasutse umwe n'umuhinga wa hari Tucson ryari rinini ya marimari mwene data Sam Connelly benshi muri mwebwe ngaha baramuzi nuwo muri Ohio rero yagiye ku muganga kandi yavuze ati Sam witeguye igingariza nzokura mu iryo buye iminsi kanaka kuvicogiye yavuze ati ndashobora gusohora iryo buye ga muganga yavuze ati ntibishoboka iryo buye ninirinini yabirenze rero yamushitse mu modoka maza mujana muhira rero yaramuhamagaye yavuze ati ndashaka kuza kandi unsengere mwene data Branham ni kuki yampamagari yico rero yanatanguye kumusengera navuze ni Sam nuko ni kuhora hapfutse iryo buye rizokwivanamwo kandi bukeye yajanye iryo buye kwa muganga kandi yavutse muganga yavuze ati mushinga ntaye Connelly sintahura ukuntu byashitse rero yavuze ati ndizera Imana kandi kandi Imana yansohoreye iryo buye yari nkuyemwo uwo mugabo byaramugoye kuvyizera uwo muganga nkuko byari byamugoye kwizera ko kirya kivyimba kinini yacavuye mu rubavu rw'umukenyezi wanje murazi byari byo murabona rero yavutse inyuma y'amezi nk'atandatu ibyo byari nka hari hashize nk'amayinga abiri canke atatu Sam Connelly yafashwe n'indwara ihambaye y'umutima sinzi izina ryayo gufatwa bukumbi canke ubwoko bunaka bw'ukuzi ibimitsi yo mu mutima canke icyo aricyo cyose n'ibintu biteye ubwoba ntibizo ntushobora kubikira niko bavuga gufatwa bukumbi imitumbi n'umutima kuziba imitsi kandi ibihimba byiwe byari byabyimbye gushikaho imitsinsiri byiwe byasumbye amaguru yiwe gushika ngaha ku mafinga yiwe rero bamujanye kwa muganga umuganga yavuze ati mujane muhira mwitonze cyane ku bitaro Sam yavuze ati cinka sinshaka kuja ku bitaro yavuze ati mujane muhira maze mumushire mu gitanda kandi ntimumunyiganyize umutwe ibiganza cyangwa ibirenge mu kiringo cy'amezi atandatu yavuze ati woshobora gupfa mu munutu wariwo wose hanyuma mwene data normal yarahamagaye hanyuma twagiye kuraba iryo joro mwene data Sam kandi igihe twamusengera rero umwami yaravuze hanyuma igitondo gikurikira Sam yagiye kwa muganga Dudi Pataro yiwe yicara imbere ya muganga hanyuma avuga ati ndaba muganga hanyuma muganga mushira ku gipimo cy'umutima kandi avuga ati sindabitahura yavuze ati subira gukura yavuze ati uri umunywanyi w'irihe shengero yavuze ati simba umunywanyi w'ishengero na rimwe
He said, what church do you belong to? He said, I don't belong to any of them. He said, you can't
yavuze ati ntushobora kuba umukristo utifatanije n'amadini utegerezwa kumuba murabona n'ibyo umuganga yarazi Sam yari umuntu yataye umutwe kuri we kandi yari umuntu yataye umutwe kuri Sam mu kumubaza ikibazo nk'icyo rero mbega hashyitse iki Sam yaraje hanyuma avuga ati mbega no kwishyura iki umuntu ambwiye ibintu nk'ibyo ga mwene data Branham abambwiye kuri umunywanyi w'ishengero rimwe kandi ryonyine ntiwifatanya naryo si dini waripfukiyemwo umupfasoni mutoya haciye nk'amezi atandatu yishimikiza mu gikiriza cya mushiki wacu Norma nibaga izina ryiwe umugore mwiza cyane w'imyaka nka 30 we n'umugabo wiwe bari baravanye kandi yaragwaye kanseri y'amaraso yari yabaye muri izo ngorane gushikaho byamugora kugendagenda kandi mu nyuma ibintu byarakomeye gushikaho abaganga bamu ryamitse kandi abaganga baramugendera gushika igihe kiwe gishike abamuha gushika kuwa gatandatu ukurikira yashobora gupfa kuwa gatatu hanyuma sinzi ukuntu madamu Norma yamukuye mu gitanda hanyuma aramuzana kandi yategerezwa kuguma mwicaritse mu ntebe kandi nk'uko mushiki wacu muto Eli yicaye hariya azungutse imbere n'inyuma yarahindutse uko bishoboka yagize urukoba rw'umuhondo biva kuri kanseri y'amaraso emi navuze ntewe ndashobora kugusengera mushiki wanje kandi yagerageza kuvugana amoso ti mu maso yavuze ati navuze nti uri umukristo yavuze ati ndi umumetodiste navuze nti ndakubajije namba wari umukristo hanyuma avuze ati ushaka kuvuga ko ndi umunywanyi ishengero ry'ikristo navuze nti oya na mama shaka akuvuga ko wavukiye muri mpemu w'imana kandi ukunda umwami yesu yavuze ati yewe namye ndi umunywanyi w'ishengero yavuze ati namba imana ikuretse okay ukubahura sezereye ko uzogaruka kunda aba hanyuma nkakwereka inzira y'ubwami neza kurushiriza yavuze ati ndasezeraniye imana ibyo ari byo byose niyarokora ubuzima bwanjye nzomukorera gusa rero ukwerekwa kuraza ndavuga nti unikuhora hagize ntiwitegure tabura ibintu byawe byerekeye urupfu rwawe rw'umunsi ukurikire Johari ku wa mbere kandi yategerezwa gupfa ku wa gatatu ntugiye gupfa ku wiyingu heze hayaciye indwi nari nicaranye nawe mu nyubako yari amaze kunguka ibiro 15 muganga yavuze ko ata na hamwe hashobora gutorwa kanseri mu maraso kandi yashaka kumenya hanyuma namurungitse epfo ku kidengeri cyo kuvo mera kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo inzira y'umwami ashobora kuba umuntu yataye umutwe ariko nina manikwa nzokwikwegera kw'abantu bose nagiye kuramutsa umuhungu yahora afata amabande hano leo merci avise nka akamodoka bakwega nari nasenge y'abantu bamwe kandi nari nasenge y'umupfasoni muto yitwa Rakroka ndizeye ko yariwe kandi bari bamubaze inshuro 14 kubera kanseri kandi abaganga bari bamuhebuje hanyuma ndamusengera kandi ndamubwira ko atazopfa ariko ko azobaho kandi na duke bamusanzemo rero kubera ibyo abantu 28 bo mu muryango wiwe baraho barakijijwe buzuzwa mpemu yera ashobora kuba umuntu yataye umutwe ariko yakwetsa abantu bashaka kuza kuri we byinjijwe mu ijambo murabona icyo nshaka kuvuga Naronse ikete ryashitse imbere ya hirya y'ejo riri hari inyuma mu madosiye mu gatasi gaheze nariko ndahiga canke ku mpeshi heze haciye umwaka umusore w'umuhindi yitwa Oscar twajana guhiga mu nzira hariya niho mu marayika w'umwami nababari yaho ya yozanye ca gikoko citwa Karebu niyo dubisa ni feza mwese muravyibuka rero uwo musore igihe yinjira yinjiye mu ihema ku mpeshi heze kandi igihe bodi ansaba ngo nsaba umuhezagiro yari yakuye amaga yaragendesha ifarasi yambaye amaga kandi yari yiteguriye kugenda yari umukatolika ntiyashaka kwifatanya n'ico kintu mu gatasi gaheze igihe yashoboye guhagarara iruhande yanjye igihe nyina wiwe yari nyuma hariya ariko aseserejwe n'umutima yavuze ati ntiwogaruka kandi kwa musengera narasubiye hariya mu kazu gatoye k'abahindi kandi hariya bose bari hamwe bakikuje uyu muvyeyi rero yari arembye adashobora kuvuga ijambo na rimwe ry'icongereza nuko mpemu yari aramanuka hanyuma abwira uwo muvyeyi yarakoresheje umusiguzi umukobwa wiwe byashyize ibyo aribyo byo ndetse yamuhamagaye mu izina kandi amubwira ibyayi uwariwe n'umuryango avamo ninge n'ibi byose se kandi uwo muvyeyi yaci akira ubwo nyene hanyuma igitondo gikurikira igihe nagaruka kuraba mu gihe natwara imodoka ngenda ibirometero 60 kubera intama bari bicaye bose hariya yagendagenda ku ifarasi kugira ngo agaruke kumbi mishinyi inyama y'ifumberi kandi navuze nti ejo mu ijoro igihe nasenga navuze nti data wo mu ijoro navuze nti Louise na ryari isengero ry'abakatolika mwese mwara tahuye hanyuma rero atankeka narabaretse hanyuma navuze nti ubu ngiye gushimira Imana gusa ntituvuge ibisabisho turasenga yavuze ati twebwe ntitugira abakatolika yavuze ati twizera nk'uko wizera dushaka kudutwara twese maze utubatize uburyo batiza dushaka mpemu yera mu rugendo rwo kugaruka uwo muhungu yatakaje amafarasi y'amezi imbere imbere y'ibyo ntiyashobora kuzitora kandi umuhongozi yaramukurikira yaramukarira avuga ati Oscar wari uzi ko dategerezwa gusiga izo farasi nka kuriya amadubu menshi akaze cyane utegerezwa kuba yarariziye yaratiriye ico gihe kandi guma iruhande yanjye rero yavuze ijoro rimwe yavuze ati no gusaba ikintu kimwe navuze ntego yavuze ati mwene data Branham senga Imana nsubiza izo farasi navuze nti bobade yavuze ko idubu yaziriye yavuze ati mwene data Branham saba Imana igarukane Oscar farasi ziwe navuze nturizeye ibyose Oscar yavuze ati nizeye Imana yakijije mawe Imana yakubwiye aho idubu iraho imyama y'uguhiga yabiri yo Mana iti ahiyo nyama y'uguhigirira zaho ifarasi zanjye ziri murabona haraheze umwaka igihe nari ndi kumwe na Fred Sotuman ari ngaho iri joro Billy Paul umuhungu wanjye mpemu yera yaramanutse navuze nti Oscar urajya kubona ifarasi zawe zizoba ziri muri sheregi ngiri kete yanyandikiye mu iyinga riheze kandi narironse ku wa gatanu ryaje ngaha riri neza hariya mu bubikubu mwene data Branham Oscar yaronse ifarasi ziri muri sheregi haleluya ukuntu zabayeho nta n'umwe abizi hari uwo muhungu muri iki gihe cy'umwaka ruheshi hari shelegi nyinshi cyane haba hakiri metero 6-9 zibakikuje zashoboye gute kuguma hariya muri ushana muri iyi manga Oscar yashobora kuzishikira yambaye ibirato byo mu gihe cya shelegi ariko muravyumva ntashobora kwambika ibirato byo mu kwambara ibirato byo mu gihe cya shelegi izo farasi ariko yarazibonye bijyanye n'ijambo ry'umwami byoshoboka kumvikana nk'ibyo busazi ariko byizere rimwe bivana n'ukuntu inzira zawe zimeze rero ntibizokwinjirana n'idini bizokwinjirana n'ijambo ariko hariho abantu bamwe ku isi bizera riga jambo hategerezwa kuba uwataye umutwe wo gukura ngaho urya mugeni atanteka kuko umugeni n'umukwari umwe kandi Imana ni imwe n'ijambo ni Imana Bizo tegerezwa kwinjizwa mu ijambo kandi bizokwega umugena ve muri aya madini ego yashaka kunegura murazi binyibutsa ivyo navuze iki gitondo imana yihisha inyuma y'insaturu sato gumuntu inkuru ntoya hanyuma rero ndarangije muri antunga ko nabagumije ngaha nk'iminota 45 ubu hariho urugurugo rw'abakristo kandi hariho nabwiye ibi uyu anegura kandi muri uyu rurugo hariho bizera imana kandi bari bafise umuntu mutoya hari yariko yaratinya cyane ibihuhuzi imiravyo yo yaratinya cyane yarirukira munsi y'imeza ahantu hose yo habaye umuravyo rero ijoro rimwe haje igihuhuzi kinini yakwiraro akanda ho baba akandi biti byahuhwa n'umuyaga n'imiravyira vya kandi uko buri ko burira umuvyeyi yabwiye junior yavuze ati ubu junior utugi ngati matuja mu gitanda yavuze ati rero ntugira ubwoba duga hejuru hariya rero junior mutoya yambaye impuzu zo kuryama yaduze ingazi araba inyuma ari hafi kurira yararyamye yagerageje gusinzira yapfutse umutwe wiwe ntiyashobora gusinzira iyo miravyo yararabiriza mu idirisha rero yavuze ati yo mama tiduga ngahamaze uryamane nanje yemwe yaravuze ati junior nta kintu na kimwe kikubuza amahoro urya muravyo ntushobora kukugirira nabi yavuze ati ariko mama tuga ngahamaze uryamane nanje anje rero uyu muvyeyi yaratuze ingazi maze aryama ku gitanda maze hamwe na junior wewe kandi yavuze ati junior n'umuhungu wanje mutoya mawe ashaka kukubwira ikintu kinaka yavuze ati junior tumuryango w'abakristo twizeye imana kandi twizeye ku imana iturinde ibihuhusi turavyizeye kandi twizeye ku imana yatwi twaririka bayo kandi yavuze ati ndashaka ko wizera ivyo junior ubwo ntugire ubwoba imana iri kumwe natwe kandi iradukingira Junior yararitse umwanya muto yavuze ati mama ivyo ndavyizera nanje yavuze ati ariko iyo miravyo yegereye idirisha nshaka gukora ku mana ifise urukoba rero niyumvira yuko benshi muri twebwe abakuze biyumvira co kimwe imana ifise urukoba imana ifise urukoba bishobora kumvikana nk'ubusazi ku bantu bisa ariko biriko bikwegera abantu bose kuri yo muze dusenge data wo mu ijuru nk'inkuru ntoya zazibye abantu baciyemo kandi rimwe na rimwe zishika kubw'impamvu runaka kandi yamara uko ziboneka nk'izikaze kose yamara tuzitahura mu mvugo zashikiyemo kubw'ibyo turagushimiye iri joro mwami yuko imana ishobora kuba ubwayo muri twebwe turakenguruka yuko hariho impongano yatanzwe amaraso y'umugororotsi Yesu we yari ukunengesera kw'imana ukunengesera kw'ubumana mu mubiri yatanze ubugingo bwiwe bw'agaciro ntiyabunyazwe ariko yabutanze ku bushake bwiwe kugira ngo tubashe kumunezererwa mu kuba ngaha kwiwe kose mu bwiza bwa shekina yabamwo kugira ngo ubugingo bwacu bushobore kwezwa narya maraso ngo mpemu yera hambaye ubyiwe ashobore kuba muri twebwe kandi twahindutse abigisha bavugishwa n'abandi ku bantu kuri abo mwami bafise ibyo bakenye ingabire z'imana imana yigaragaza ubwayo ikayanganisha ingabire zihambaye z'imana imbere y'iki gihe kigezweho kandi mvuga itababarira amatwi mwami yo kuba umusazi kandi turazi yuko muri iki gihe yuko bifata igihe kimwe iyi isi ishitse mu migenzo nk'uko ishengero rimeze uyu munsi ari ukuba gusa umunywanyi w'amashengero mashasha n'amadini mashasha umuntu azafise ijambo afatwa nk'umusazi umuntu adakomeye mu mutwe nk'intumwa ihambaye Pawulo yari yarigishijwe ngo azobe umunyatewolojiya umuherezi kandi yamara yavuze ko yahindutse igipfu kubw'icubahiro c'imana yahevye ivyo yigishijwe yuko abantu botegerejwe akumviriza amajambo y'abahanga kandi yavuze yuko ataje afise amajambo yo kwemeza abantu n'ubwenge vy'umuntu kugira ngo ukwizera kwabo ntiguhagarare ku bintu nk'ivyo ingene ishengero ryabihindukiriye uyu munsi nk'uko yavugishijwe ati ninamara kugenda hazokwinjira amabingira atababaye umukuku ariko yavuze ko yaje kuri bo mu bushobozi n'ukugaragazwa kwa mwe muhera kugira ngo ukwizera kwabo guhagarare ku mana data yahindutse igipfu ku bantu bisi kubwo kumenya Yesu. Natwe nuko twahindutse uyu munsi mwami hariho abantu bicaye ngaha bafatwa nk'abasazi kuko biteguriye kwizigira Imana kubwugukira indwara kwabo kubwa amerekero yabo y'ibihe bidashira bemera kuvugwa nabi mu kumusenga bamushima bamutazira baha umwidegembya impemu yazabo wo gusenga Imana bafatwa nk'abasazi. Ariko wavuze yuko ubupfu bw'Imana namba turi ibipfu bukomeye kandi bufise ubwenge kurusha ubwenge bw'umuntu kuko umuntu kubw'ubwenge ntiyamenye Imana ariko biciye mu bupfu bw'ivuga butumwa byahimbaye Imana kurokora bari bo kurokoka turasenga Mana ngo umwanditsi ahambaye w'iri jambo aje kuzira ijoro maze akiza abarwayi arokora bazimiye tubisabye mu izina
and heal the sick, save the lost. We asked it in
Jesus' name.
Amen.
Amen.
I am lightning God.
Ngereranya Imana kugira ngo ntimutsazanirwe mu byo navutse uyu munsi. Imana ni diyama ihambaye. Uhoraho. Kandi iyo diyama ikuwe mu ibuye ry'ubururu ryo muri Afrika. Yaragiye aho bimba ubutare kandi ndayizitegereza mu bihambaye ingene babigenza maze bagakuramo amadiyama ingene baticisha mu mashini yo akuzimenagura kandi bacishije mu muriro ukaze w'ubururu havamwo za diyama zirabura. Nta foroma zifise foroma runaka nibuye binini ya gusa kandi mu by'ukuri nta muriro uburi muri z'icyo gihe bibari diyama gusibuye umuzingu senye nyinshi muri zo ariko iyi diyama itegerezwa gucongwa rero ntibyemewe n'amategeko gutunga ica iyi dachonzwe itegerezwa gucongwa kandi icyo gihe ukabutegerezwa ko ubufise igipapuro cyaho wayiguriye kuko harimo ama miliyoni y'amadolari muri zo kandi ngereranya Imana niyo diyama rero diyama izira congwa ku buryo ija kwerekana ikiri imbere muri iyo muriro uri muri iyo diyama kandi itegerezwa gucongwa mu bice bitoya byose impande zoya za zitoya zose udusongero dutatu ushize udusongero dutatu kuri diyama rero umuco ku kintu gifise udusongero dutatu uja gutanga amabara indwi murabona kubikora amabara indwi. Ubu rero mwitegereza Imana yacumitiwe ibyacu bicumuturo bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye murabona yaraconzwe irajanjagurwa irya diyama ihambaye kugira ngo igaragaze muri wingabire ku ishengero kandi si umuco kuko umuco utegerezwa kuzima igizuba riwuvuye mu gasubiraho wakuwe ariko akamanyu gatoya kose kavuye kuri icyo gice ntikononwa gashirwaho ngo kazokoreshwe twinshi muri two dukoreshwa mu nshinge z'ibyuma z'imiziki kandi izo nshinge zitanga izo zavuye muri byama zitanga umuziki wafashwe ku ibande. Kandi ndizigira yuko mubona ibyo nshaka kuvuga maka akamanyu kava kuri Kristo ingabiri iva kuri Kristo ishwizwe muri Bibiliya itangaza uwizera amabanga yanyegejwe y'Imana kuwizera irazi ibanga ryo mu mutima iraza umuntu wese muravyizera si diyama yovuga iti murabona icyo ndicyo n'ikivamwo diyama ni diyama kuko yavuye kuri diyama kandi uko ni ku ingabire za mpemu zimeze ku muntu n'igice cy'iyo diyama yararungitswe iramanuka maziza mu buryo bw'ingabire yo gusobanura yo kuvuga ubutumwa yo kwigisha hariho ingabire zitanu za mpemu intumwa bavugishwa abigisha bungira bavuga butumwa kandi bose nabo kubaka umubiri wa Kristo. Kandi nk'uko atagukekeranya yuko hari habigisha abungire hategerezwa kuba bavugishwa ibyo turabizi kandi twizera yuko Imana itegerezwa kugaragazwa mu gihe cya nyuma hagati y'abantu bayo ku rubuto rwatoranijwe bijanye na Bibiliya mu ishusho y'umuvugishwa. Ivyo bijanye neza n'ijambo. Si uko uwo muntu ari Imana, ariko nuko iyo ngabira ari Imana. Urabona kandi ubwo nirwo rushinge. Rero igikwasho ntikizovuza iyo bande neza. Urushinge rusanzwe rwo gushona ntiruzoyivuza neza. Ari ku diyama niyo ya mbere rusohorijwe neza. Urushinge rwa diyama rusongoye. Yesu Imana iri joro ibande yawe y'ubuzima. Ibyo ari byo byose bitagenda neza kuri wewe. Ibyo ari byo byose ushaka biva ku Mana. Yesu Imana ihambaye ifise urushinge mu kiganza cayo. Yoshobora kurushira mu buzima bwanyu, hanyuma akaduhishurira igituma muraha. Ibyo mushaka kucyo tuzomenya ko ari hano. Data wo mu ijuru, ubituronse imbere y'uko ntangura umurongo w'amasengesho. Sinshaka kubikora, ariko ubituronse kugira aba bantu bashobore kumenya. Birashoboka ko hari abanyamahanga hano bo gusengerwa. Sindabizi, ariko wewe urabizi. Kandi Pawulo yavuze ati, iyo muvuga mu ndimi kandi ntihabe gusobanura cyangwa gukomezwa abantu bovuga ko mwasaza, ariko iyo umwe avugishijwe kandi agahishura ibiri mu mitima, rero bazovuga bati by'ukuri Imana iri kumwe na reka ibi bibe ubugira kandi Imana muri iki gihe cya nyuma. Warabisezeranye kandi gutyo bizoba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubu ndibaza, mbega hari abagwaye bangahe hanira ijoro canke mbega biri yatanze amasengesho, batanze amakarata yo gusengerwa ko zatanzwe? Yemwe, ndibaza ko umurwayi wese yaronse ikarata yo gusengerwa, ariko sinzi ibyo mwanditse ko. Niyumvira kwa ari karata muyandika ko ibyo mushaka. Mbega nivyo, gusa muronka ikarata mugashira ko icari cyo cyose mushaka. Ese ndabizi bangahe bari ha, bazi ko ntabazi kandi yamara bamugwaye. Kandi mwoshobora kuvuga ibi, ibyo muvuga uvuga uno munsi Imana inyuma y'isati, Imana inyuma y'umubiri w'umuntu yitwikira ubwayo. Ariko namba mufise amaso ya mwemu, murashobora kuyugurura no kumubona, kubona uwo ari we. Kandi murize ivyo Yesu yavuze ati, unyizera ibikorwa nkora nawe azobikora mbere muzokora n'ibi bisuruta, kuko ngiye kwa Data. Ubu nimba mwizeye n'umutima wanyu wose. Ni bangahe hano bagwaye kandi bazi ko ntabazi ikitagenda neza muri mwebwe? Gusa mutuze ibiganza muvuge muti, ndarwaye hari icyo nkenye. Bangara afise ibipfuzi, ibyifuzo mu mitima yabo batarwaye, ariko bafise ibyifuzo. Mbega murazi ni byiza, nta n'umwe mu byo mbonye atadugije ikiganza. Ubu sinzi, ndazi uyu mugabo yicaye hano, ndazi neza ko mwene Data James, kandi nibaza ko urya muri ari mushiki wacu James mwene Data Bene. Ndamuzi gusa mu maso hanyu rimwe na rimwe mwene Data afata amafoto, ariko reka umuntu munaka hariya inyuma ariho hose. Gusa ndasabye uwo mpinyuza yishimikije ubu butumwa mu gihe ngiye kurangiza. Mwari muzi ko Imana yasezeranye ko ibi bizoshika mu minsi ya nyuma. Yagize isezerano, murabibona? Ubu sinshobora kurishikisha, murabona? Sisi sinshobora gukora ibyo, niwe ategerezwa kubikora. Wewe abikora, si jewe. Ariko ndamwizeye bitari uko sinohagarara hano. Ndababwira ibintu nizeye. Ubu musenge kandi muvuge muti, Mwami Yesu, Bibiliya inyigisha ko ubu nyene uri umuherezi mukuru ashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Ntibindabahuri kandi gusa uvuga uti ndakwizeye, kandi kubwo kwizera ndizera ibyo urya mugabo yavuze uno munsi. Niko umumarayika yambwiye, tuma abantu kukwizera, tuma abantu bakwizera. Kandi ibyo mvuze ijayo, mvuze ijambo ry'Imana, ntibivuga kunyizera, ni ukwizera ijambo. Iyo ridahuje n'ijambo rero ntimuryizera, ariko namba mwizeye ko ari ijambo. Rero uko riri kose murasenga mukizera, hanyuma ramurabe namba ashobora kandi guhishura ibiri mu mitima yanyu. Nta n'umuntu wese arazi ko Bibiliya ivuga ko ijambo ry'Imana rivuze ubugi buruta ubw'inkota zose, kandi isuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira. Nuko Aburahamu yamenye ko yari Imana igihe yashobora kuvuga ibyo Sara yari kwaravuga inyuma mu ihema. Ibyo yereko ari abyiyumvira ko igihe yavuga ati nzokugendera hanyuma, Sara yiyumvira mu mutima wiwe atko bidashoboka. Ubu navuze ko ari ngaha ngo abakize mbega muravyiyumvira ko iyaba gusa mwizeye. Ubu sinshobora, nta buryo nambavise Data wo mu ijuru arabizi. Murabona ntegerezwa gusa kubibona, kandi iyo mbona ndabivuga, kandi ibyo nabonye atankeka sindabivuga, ariko gusa we aguma ari Imana. Mbega vyokongereza ukwizera kwanyu namba yo bikora kuvuga ubutumwa nk'uko ni nkaho bintaye hanze gatariko ari hano ndabizi. Nitegereje umuntu mu gihe yunamitse umutwe wiwe ngahanye n'inyuma. Umukenyezi wiwe yicaye iruhande y'uwasenga nawe ngahanye, n'ufise ikintu kinaka mu mutima wawe. Umukenyezi wawe ariko arasenga, ufise umutwaro ku mutima wawe n'uwa nyoko bukwe. Ivyo ni byo. Urizera ko Imana ishobora kumbwira ikitagenda neza na nyoko bukwe? Ese ndakuzi? Ntituzinanye rero, ivyo nivyo. Urizera ko Imana ishobora kumbwira ikitagenda neza kuri we? Ntari ngaha. Ndabona ahantu harehare ari mu burasirazuba bwa hano. Ari muri Ohio, ivyo nivyo. Arababazwa n'indwara y'amaraso. Saba umukenyezi wawe afate karya gatambara hariya akaririrako akamushireko, ntukekeranye, azokira. Uravyizeye? Hano hari umupfasoni muto yicaye hano nyene imbere yanje, ariko ararira. Hari ikitagenda neza n'urya mwana? Sinzi. Oya, nta kimwe kitagenda neza. Afise gusa icyifuzo yifuza kuronka umubatizo wa Mpemu Yera. Ivyo ni kuhora havuze. Izere mwana ugiye kumuronka. Ivyo nivyo, ntukekeranye. Ngaha hari umupfasoni yicaye ngaha ku mpera y'umurongo, ariko arasenga. Ntanze ariko atwikiriwe n'igitutu. Barakubaze. Namba tutazinanye ndibaza, sindakuzi. Nturi uwo ngaha, uri umushitsi hagati muri twebwe. Uri uwo muri Swiskostini, igisagara ni Milwaukee, kandi ingorane yawe ni kanseri.
And your trouble is cancer. It's on the breast.
Iri kwibere. Barakubaze bisubiriza. Yamara ntibyakunze, rekuko kwizera kwakoze ku buyonga bw'impuzu y'ubyizera. Ubu binyengetere mu mutima wawe, bizoshika. Gira ukwizera. Umugabo yicaye mu mfuruka ngaha. Ariko arasengera nyina. N'umushitsi kuri jewe, sindamunzi. Ariko asengera nyina. Kandi nyina arwaye ikintu kimwe n'icy'uyu mugore arwaye. Kanseri canke arayitinya. N'ibyo, hariho umugabo uri kurasengera, kandi uwo mugabo afise ingorane mu mugongo wiwe. Nawe ndamubona arabo aboregwe n'imboregwa. Umuvukanyi wawe nturi uwo ngaha, uri uwo muri Irinwa. Urizera ko Imana ishobora kumbwira izina ryawe iryo ari ryo? Ferma. Ivyo nivyo, tuzi ikiganza cawe. Izere, izere. Hariho umuntu munaka apfukamye kubera umuntu kanaka asenga. Umuntu kanaka aryamye ku nderuzo. Ni byiza cyane. Mupfasi, urizera ko ivyo mwumvise ari ukuri? Uravyizera? Iyo mba nashobora kugukiza, noza kubikora. Ariko Yesu yaramaze kugukiza, urabona? Utegerezwa gusa kubyizera. Uriya mupfasoni ari hariya asenga, yo gusengera kugira ngo ukurweko. Sindakuzi, ariko Imana irakuzi. Uri uw'inyuma y'igisagara nawe. ivyo nivyo uruwo muri Irinwa ivyo nivyo neza na neza igisagara citwa East Morina Irinwa ubabazwa na cancer uri umukenyezi w'umuvuga butumwa urizera uzopfa uryamye hariya ni kuki utamwakirira ijoro maze ukavuga uti ndashobora mu mutima wanjye hamwe no kwizera kwanjye hejuru y'ikintu cyose kirenga nizeye ko nkize ndi mu nyonga y'Imana haguruka wizere maze utahe muhira kandi ukire ngibyo murizera n'imitima yanyu yose dushime Imana data wo mu ijuru turagushimiye kubera ukugira neza kwawe n'imbabazi zawe turagushima kubera uracari ngaha neza hagati y'izi ngorane zose muri iyi si yononekaye yamaruri ngaha reka mpemu wawe mwama gumane natwe ibihe byose turabona yuko uri ngaha Imana iri ku rusato mu mitima y'abantu itanga ukwizera no guhishurirwa n'iyerekwa uri Imana mu ishengero ryawe Imana mu ihanga ryawe turagushima kubw'ibi mwami kandi ese umwe wese yo kwizera iri joro ni inama imwe Imana imwe kandi ese bokira ndasenga biciye mu izina rya Yesu Kristo amen ni bangahe hariyo abafise amakarata yo gusengerwa kuri ruriya ruhande reka abo bari kuri ruriya ruhande basubira inyuma mbyatse neza hagati y'uyu murongo abo bari kuri ruriya murongo muze neza ngaha fata ibibanza byanyu gusa muze neza nga reka bo mu gihe ba heje cyujya murongoje kurundi ruhande abatama bishengero baze nga mwene dataroye umwama guhezagire sinamenye ko wicaye hariya nshaka abadiyakoni bishengero ngaho bunyene namba bashobora kwinjira bavuye aho bari hose muze ngaha kugira ngo mufashe gatoyi ndashaka umwe wese agiye gusengerwa tuzi ikiganza ciwe avuga ibi asubiramwo mwami ndizeye fashe ukutizera kwanje ndizeye yuko munyonga hawe mu gihe nkurikira ijambo ryawe kandi ibiganza bindambitswe kuri jo ngiye kwakira ugukira kwanje mu izina rya Yesu amen Imana iguhezagire ubu mwitegereze isengesho ryo kwizera rizokiza umugwayi nibarambika ibiganza byabo kubagwaye bazokira bagiye Nowa kw'imvura yari igiye kugwa ntihigeze ntigigeze sinigeze mvuga buno nyene musengewe murakira yavuze ati bazokira yabwiye Nowa kw'imvura yari igiye kugwa ntiyigeze igwa mu myaka ijana na mirongo ibiri ariko yaraguye yabwiye Aburahamu ko yaragiye kuronka umwana na Sara ntivyigeze bishika mu myaka mirongo ibiri n'itanu ariko yaramuronse yabwiye Yesaya ko inkumi igiye gusama inda ntibyigeze bishika mu myaka igihumbi amajana umunani ariko yarasamye inda ivyo nivyo yarabisezeranye igihe vyafata icari cose uko kingana arabikora ivyo arivyo vyose muravyizera erega imbere ubumwene data kabisa arongora indirimbo uri muri amakarata rero abantu bose baje mu masengesho ubu data wo mu ijuru tugiye kumviriza ibyagezwe byawe mu kurambika ibiganza kuri aba bantu barwaye nta kintu nzibo ushobora gukora mwami kuko wavuze mu ijambo ryawe ko waguze ugukira kwacu wabigaragaje yuko uri ngaha hamwe natwe iri joro ijambo rishobora kumenya ibyiyumviro biri mu mutima kandi ndagusabye data yuko ijambo ryawe ridashobora gutsindwa rija kuba nyaryo cyane mu mitima wose yuko wavuze uti namba mushobora kubyizera ntimukekeranye ariko mwizere mubwire uyu musozi muti shinguka kandi ntimukekeranye keranye ariko mwizere ko bizoba ntiyavuze ryari wabwiye abantu kuri Pentekote kuja hariya hejuru no kurindira ntiwigeze uvuga amasaha iminsi wavuze uti gushika ubu baje kwakira ugukira kwabo ese batokwigera biyumvira ikindi na kimwe kiretse ko bakize gushikaho ubaho ukubaho kuza turakumvira mu kurambika ibiganza kuri bo nkabizera mu izina rya Yesu Kristo amen ni vyiza cyane mwegera ubu murakiza Imana ibahezagire bandanya neza ibyo ni byiza ibintu byose birashoboka oh, itere gusa itere gusa itere gusa byose birashoboka mwami Yesu ndasenze nge tudutambara ubu mwizina rya Yesu Kristo amen ndibaza namba twohindura ya majambo
wonder if we could change them words now I
ubu ndizeye
it's now I
ubu ndizeye ibintu byose birashoboka ubu ndizeye ubu ndizeye ubu ndizeye ibintu byose birashoboka ubu ndizeye murizera ibyo mwasabye n'ibyifuzo byanyu mukomo bironka biraja gushika nabonye hamwe mu bagenzi banje b'abatariyano bavuye muri Chicago baciye mu murongo mu mwanya uheze ni bangahe baze mu kiki wacu botazi wo muri Chicago yemwe murazi vuba cyane yagize ikibazo cyo mu mutwe n'indwara uruhagarara ikomeye cyane ariko kirya gitondo muri Chicago mu ifunguro ryo mu gitondo ry'abagabo b'abakwiza tunga b'abakristo
She come back to one side.
Navugishijwe urya mushiki wacu munsi y'uguhumekerwa kwa mwemuye yagarutse mu rundi ruhande kandi ntiyashobora kwigumya rero namubwiye nti mushikanje ntibikuva mu bunye nari kugiye kumera neza navuze nti bizotwara amezi 18 canke imyaka 2 neza hagati yawo uzomera neza urya munsi mu gihe navuganana naramwumvise ashingi na anezerewe cyane ntiyari bwigera nezerwa mu butsema bwiwe yari kwa atwara imodoka nta mahoro yagira umenga inyonga z'Imana zari zamuretse atankeka rwari uruhagarara rwo mu mutwe murabizi hanyuma rero ako kanya byasubiye mu buryo hamwe n'umunezero mwinshi n'ubushobozi bwa mpemu yera bwari kuri we yararize yavugije induru yaya bagizenye n'ibihe byiza haraheze nk'amahinga atatu cankane cyangwa ukwezi kandi narumvise ntayi iwe haraheze nk'imisi n'iyinga ibiri kandi yavuze ati mwene data Branham igihe nagaruka nanditse kandi naratoye irya bande kandi hari haheze neza neza amezi 18 kuva ico gihe amen mbega muramukunda mbega si gitangaza rero uwo mwe mumwe ashobora kuvuga bitaraba neza na neza atakwihendige na kimwe iyi myaka yose kandi biciye mu ijambo ryiwe yagaragaje kubere kuno munsi kw'Imana itari ikintu kinaka kiri kure canke ikintu kinaka cakahise muzima umwanya wakuhu ijambo ryayo rigaragara yihishije ubwayo mu kiti ugeje mu ishengero ryayo yishishuru ubwayo mu kwizera kwawe n'ukwizera kwanje hamwe tugiye hamwe tugira ikintu kimwe cy'Imana sinshobora gukora ikintu na kimwe mutarimwo ntushobora gukora ikintu na kimwe ntarimwo nk'uko utoshobora gukora ikintu na kimwe Imana itarimwo rero twese hamwe bikora ikintu kimwe umuhora Imana yandungitse kubera iyo ntumbero muravyizera kandi ngibi birashika nivyo neza na neza murabo bona byemejwe mu buryo butunganye sindaho ikitagenda neza kuri mwebwe wari we wese yavuze namba bivuye ku mutima wawe wizeye ko ugiye gukira nta kintu na kimwe kigera kibihagarika navuze niko yavuze kandi yavuze ati ijuru n'isi bizovaho ariko ijambo ryanje ntirizokwihenda mbega muravyizera ni bangahe bazosengera mu gihe ngiye mu bindi bikorane ndumwe mu bakeneye amasengesho murabona bo bose baranyanse murabona kiretse mwebwe kandi yamara hari hurubuto hariya narungitse ikete muri Afrika y'Epfo ntibondeka ngo njeyo kiretse nshize umukono ku rupapuro ko nobatiza kuri rurya ruhande bose inshuro zitatu rimwe kwa data na rimwe ku bw'umwana na mpemu yera nje imbere kurundi ruhande nobatiza nje inyuma rimwe ku bwa data kandi no kwigisha ibyo ari yo nyigisho narabandikiye kete navuze nti mu yera yagerageje mu myaka mike yiheze kungarura muri Afrika ashaka gukoresha igikorwa cyanje cy'Imana hariyaho ibihumbi mirongo itatu bakiriye Kristo muhinga mumwe navuze nti mwibuka amaraso y'ubwo bwoko abe kuri mwebwe atari kuri jewe nashatse kuza ariko ntimwabishatse ndibaza uko bitsomera muri iki gihe Yesu umwana w'Imana yirukanywe mu ishengero ijambo ryanzwe ariko muri ibyo byose aracimenyekanisha ubwiwe kwihangarikiwe mbega ntimubikenguruka kandi haraciyira ijoro narambitse ibiganza byanjye abagore bamwe bakuze hamwe bakiri batoye bamwe bashaje abagabo bamwe bakiri bato abagabo bashaje natose nibyunarose natose nibyuyukundi niyumviriye ntibicaye hariya bicaye hariya bumviriza ijambo kandi abo bo ku isi biyumvira ko ari ubusazi murabona boni nimbi nebo ibi iburo murabona Imana iringa kugira ngo ryinjizemo kugira ngo ibakure mu indwara n'isezerano ry'ijambo mwibuke gusa bigiye gutangura kwaga nzoba kwega nina manikwa nzoba kwega izoba kura atanke kizobikora imuyizere gusa mugirire kwizera muyikeranyeye muyizere musenge geri gihe ndafise uwundi numwe musengera munyibuke gusa kandi rero gushika tubonanye gusha tubonanye gushika tubonanye gushika tubonanye mwakoze kuba mwa mupfuye kuri mani barinde mu gihe muja muhira gushika tu muramutsa abakristo bose ndamukanye kuri bivuye kuri uyu mugwi uri ngaha amahoro y'Imana be kuri mwebwe shalom Imana ibane namwe gushikaho tuzosubira kubonana gushika tubonanye gushika tubonanye kubirenge bya Yesu gushika tubonanye gushika tubonanye Imana ibe hamwe namwe gushika dusubiye kubonana ndanezerewe cyane murabona hariho bimwe ibintu byinshi ntazi ariko hariho ibintu bimwe nzi ndatenguruka cyane ku bwanyu ndanezerewe cyane ko batufatanije namwe ndanezerewe cyane ku bumwe muri mwebwe Imana ibe hamwe namwe izobikora ntizokwigera ibaheba ntizobata ntizobasiga ntizobaheba mwarinjiye mu gihuzu ubu murabona ndanezerewe cyane kubona mwene data Parme umwe mu bungere dufatanije ngaha wo muri Georgia mwene data Junior Jackson ari mu nyubako ahantu hanaka inyuma mu mfuruka turanezerewe kumugira mwene data Don Rideri yicaye ngayo benshi cyane sinzi yamba hariyo uwo nibake mwene data Bene Brian ngaha mwene data mwiza wirare turanezerewe cyane no kubagira mwese ngaha ndibaza namba dushobora guhaguruka gusa akanya gatoya gusubu tunamika imitwe yacu gushika tubonanye gushika tubonanye ku birenge bya Yesu gushika tubonanye gushika tubonanye Imana ibe hamwe namwe gushika dusubiye kubonana murumva uko kwegerana kugufatanya hamwe na mpemu tuyiririmbe tudasohora amajambo nabonye mwene data makine wo muri Ohio hamwe na mwene data John Martin umwana n'umuvandimwe wiwe turanezerewe cyane kubagirira na mweze nshobora no kutababona mwene data ndarabizi gushika tubonanye umutima wanje n'uwanyu hamwe n'umutima w'Imana ubumwe gushika tubonanye Mm-hmm. no kwifuza gusaba umuntu umwe kurangiza igikorane mu gihe twunamitse imitwe yacu ku by'isengesho. Turagerageza kumenyesha umukozi w'Imana wese ko yoneze kuko bari ngaha abakristo bose basanzwe mwebwe abantu b'iteneso hiyo mu gihugu cyose. Abagore rimwe twahuriye hari uno munsi bakoze urwo rugendo rwose kuva Boston, bene data babirabure bari ngaha iki gitondo bava ahantu hamwe, benshi bacane bavuye ahantu batandukanye b'igihugu. Ndabashimiye bagenzi banje bakundwa babizi igikwa Imana iba hamwe namwe. Ndabita bagenzi banje muribuka ibyo Yesu yavuze kuri ibyo, umugenzi ari hafi gusumba umuvandimwe ko mu gihe twunamitse imitwe yacu gushika tubonanye ubugira kandi mu mizi mikeyiza. Imana iba hamwe namwe. Ngiye gusaba mwene data mwiza w'umwizigirwa, mwene data Richard Brer, kugira ashobore kurangiza igikorane ku bw'ijambo ry'isengesho. Mwene data Brer.